Tugeze kujichapu cha chumi na kane. Umusu mwe, umuami Nebukadineza, yaro sinzozi, zimubenera nabi kugeza hadashobora gusinzira. Ahamagara, abanyabwenge biwe bose, n'abapfumu n'abakonikoni, arababwira ati narose inzozi, ariko zamereye nabi. Ngomba rero ko mumbarira izo nzozi, nuko zisobanurwa, mutabigize, mwese ndabica. Icyo cyari gikorwa gihambaye, baramubwira bati mwaminye n'ingoma, nta n'umwe yoshobora kuvuga inzozi warose, ibyo bikorwa n'Imana gusa, nazo ntiziba muri twebwe. Ibyo byatumye umwami ashavura, aca ategeka ko abo bapfumu bose babica. Icyo cyagezwe rero cyafatana Daniyeli n'abagenzi biwe kuko nabo barabanyabwenge. Maze Daniyeli agenda gusaba umwami ngo asobanure izo nzozi, umwami arabimwemerera. Maze Daniyeli n'abagenzi biwe basaba Uhoraho Imana nzima ngo ababwire izo nzozi n'ingene zisobanurwa. Nuko Imana ibabwira izo nzozi, maze Daniyeli agenda kubwira umwami ati cyusebye ni gihambaye nta wogikora, ariko Imana yo mwijuru ifise ububasha bwo kukubwira inzozi. Imana igomvye kukwereka ibizoba mu misiri imbere. Muri izo nzozi umwami yabonye ubwami bundi bwagiye burakurikirana, hanyuma haba ubundi bwami buhambaye bubukuraho. Ibyo byasobanura ubwami bw'Imana buzohangama ibihe bitazoshira. Ibyo byanejereje cyane Nebukadineza, kuko yaciye amuha icyubahiro cyinshi kandi ategeka yuko bamwubaha amuha n'ubukuru muri icyo gihugu. Daniyeli yarazi yuko mu nkomezi ziwe n'umubwenge bwiwe atari kumenya icyo inzozi z'umwami zisobanurwa, ariko yarazi ko Imana ibimushoboza. Benshi muri twebwe turakunda kwishyira hejuru, niyo dukoze ikintu tugagomba ko abantu baca batwemera, ariko tutari kumwe n'Imana nta kintu twoshobora kurangura. Aho twohaye Imana icyubahiro, ni twebwe tugomba ko abantu baca baduhimbaza. Hanyuma Daniyeli yaciye avuga ati izina ry'Uhoraho nirihimbazwe ibihe bidashira, kuko ariyo yonyine ihambaye. Igicapu cya 15. Daniyeli amaze gusobanurira inzozi umwami, Nebukadineza yaciye ashingisha igishushanyo kirekire cyane. Cyari kirekire cyane ku buryo abantu bari kure bashobora no kukibona. Maze atuma ko abaganwa biwe n'abaganza kugira ngo bagire umunsi mukuru wacu. Abantu bari bahawe cyagezwe yuko nibumva akamo k'indirimbo n'imyironge baca bikubita imbere y'ico gishushanyo. Ubutabikoze uwo ari we wese yaca atererwa mu itanure ry'umuriro. Mwiyumvira yuko ari bose bumva iryo tegeko? Oya, si bose bari kurikije, kuko Shadraka na Meshaki na Abednego ntibasenze icyo gishushanyo, kuko bari bizeye Imana y'ukuri. Ntibashobora gusenga ikintu cyakozwe n'amaboko y'abantu gusa. Mugenzi wanje, uribuka kimwe mu vyagezwe 10 icyo kivuga? Byanditswe ko tutakwiye kwibazira ikintu na kimwe cy'igishushanyo cyane ngo tucikubite imbere, ariko ko dukwiye gusenga Uhoraho wenyine. Imana yacu ni Imana ifuha, kandi isaba yuko tuyumvira mu buryo bwa bwo bwose. Turabe igicapu cya 16. Nebukadineza yarashavuye rwose, kuko Shadraka na Meshaki na Abednego batashobora gusenga cya gishushanyo yabaje. Yongeye kubaha akandi karyo kugira ngo bagisenge. Baciye bavuga bati ntidushobora kugisenga, kandi naho twoteregwa mu itanure rya kumuriro, Imana dusenga yo mu ijuru ishobora kudukiza. Kandi naho Imana itodukiza uwo muriro, turagomba kukubwira nyakubahwa yuko tudashobora gusenga icyo gishushanyo. Ibyo byarushirijeho gushavuza umwami acategeka abantu ko bakomeza itanure ibihetangabundwi. Maze abasoda bakomeye bafata babagabo batatu barababoha babaterera mu itanure ry'umuriro. Nebukadineza yaguma yitegereza ibiri ko biraba. Muri ako kanya nyine acarahaguruka abaza abantu ati mbega harya ntitwaterereye mu muriro abagabo batatu? maze abantu biwe baramubwira bategome nivyo twaterereye batatu nawe ati ariko jewe mbona y'abantu bane kandi bariko baragendagenda ataco binona kandi ntibahiye maze Nebukadineza arasemerera ati yewe Shaduraka na Meshaki na Abednego abakozi b'Imana nzima nimusohoke bamaze kuza aho abandi bari abantu bose baratangaye kuko basanze atacabaye kuri bo nta nagashatsi kabo kigeze kababuka kandi babimotereje nta n'umwotsi wabanuka ko maze Nebukadineza aravuga ati mana ihimbazwe yoyo yatumye umumarayika wayo kugira ngo abazigame nuko abantu baca basenga Uhoraho Imana nzima baheba ibigirwamana byabo mugenzi wanje ntidushobora gukorera badatabuja babiri icyarimwe utegerezwa gukorera Imana canke ukayiheba muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 24 havuga ngo nta usaba abami babiri kuko yo kwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi ntimushobora gusaba Imana nitunga mugenzi wanje nta nzira iyo kugendera hagati ku muntu asanzwe yizeye Imana by'ukuri tugeze ku gicapu cya 17 haciye imyaka myinshi habaye uwundi mwami yitwa Dariyo kandi nawe yarashima Daniyeli cyane Dariyo yari afise abaganwa batatu bakuru batwara mu gihugu ciwe kandi Daniyeli yari umwe muri abo batatu abandi bakuru ntibashima Daniyeli namba bagerageza kurondera ibyo bo murega yuko adakora akazi kiwe neza ariko ntibashobora kumutora ikosa na rimwe bagerageje kuraba ingene bo mutora ikosa ariko ntaryo baronse baca baravugana bati ntidushobora kuronka ico tumurega kiretse tumutegeye kucagezwe kiraba Imana yiwe nuko bagenda ku mwami baramubwira bati mwami nye ningoma enda dushinge icagezwe cintahava yuko atawundi akwiye gusengwa atari wewe wenyene yuko uwundi wo yosenga ikindi kintu cyose yotererwa mu cobo cintambwe Dariyo yiyumviriye kwicara icagezwe ciza nuko arabyemera Daniyeli amaze kumva iryo tegeko ntacho byamutwaye kuko yarazi neza yuko adashobora gusenga umwami ategerezwa gusenga Uhoraho Imana nzima yonyene igihe cyose Daniyeli yama yiherera mu cumba c'inzu yiwe gatatu ku munsi agasenga Uhoraho Imana nzima nuko babakuru baramurereka babona ko ariko bigenda bagenda kumurega ku mwami kwa dasenga Dariyo mugenzi wanje mbega abantu barashobora kugushingira intahe yuko atabugunge buri mu bugingo bwawe canke mu kazi kawe ijambo ry'Imana litubwira yuko babakuru bagenzuye ubugingo bwa Daniyeli bagasanga muri we atabugunge burimwo atakuryingurire kandi ku ibintu byose byagenda neza mu kazi mbega nawe niko bigenda mu bugingo bwawe mbega niko byoba bimeze nanje mu bugingo bwanje ni kangahe twigeze guhenda abakoresha bacu canke mbere abakozi dukorana mu kazi wacu ni kangahe duhora twakira ibiturire kugira ngo twuzuze imifuko yacu gusa amahera ni kangahe duhora tunebwa mu kazi kacu tugahenda abakoresha bacu ko twakoze neza igihe atariho bari canke tukaba banebwe ni kangahe duhora dutwara ibintu dukuye ku kazi wacu tukabinyuruza twibaza yuko atanu umwe ashobora kubimenya kuko kumbure ari ibintu bito bito mugenzi wanje ivyo vyose nukwiba kandi iyo tugiye turakora ibintu bingana bityo bituma mu bugingo bwacu duhumana tugeze ku gicapu cya 18 Dariyo amaze kumenya yuko Daniyeli adashobora kubaha ca cagezwe gishasha yashinga byaramubabaje cyane yagerageje kurondera uburyo yohindura ca cagezwe kugira ngo akize Daniyeli ariko ntivyamushobokeye kuko yarazi neza yuko icagezwe kimaze gushingwa ntigihinduka. Nta kundi yarakigira atari gutegeka abantu ngo baterere Daniyeli muri rwagobo rw'intambwe. Daniyeli ataratabwa muri rwagobo, Dariyo yamubwiye ati: Uhoraho Imana nzima ukorera ibari ikuzigama. Nuko bafata Daniyeli bamuterera mu rwobo. Muri iryo joro Dariyo ntiyashoboye kurya canke ngo asinzire, abyuka kare aja kuri rwagobo rw'intambwe. Arasemerera ati: Daniyeli, Daniyeli, umushumba w'Uhoraho Imana nzima, mbega Imana ukorera yashoboye kugukiza za ntambwe. Nuko Daniyeli arasemerera ategome: Mwami Uhoraho Imana nkorera yarungitse umumarayika kugira ngo azibire iminwa y'intambwe. Nuko umwami atanga itegeko ko basohora Daniyeli ngo bamukure muri rwagobo, maze ategeka ko abari bamutereyeyo babaterera mu rwobo rw'intambwe, maze za ntambwe zibasamira mu kirere zirabarya. Igihe nduko ndumviriza iyi nkuru ndakunda kwibaza nti mbega noshobora kumera nk'uko Daniyeli yabigenjeje. Hanyuma ngaca mvuga nti none ni kuki bitoshoboka, Daniyeli yarameze nkanje, yarameze nk'uko kwawe kandi. Ariko akabanga karimwo nuko Daniyeli yihereje Imana rwose, maze akemera kuyizera no kuyumvira mu bugingo bwiwe bwose. Twe nawe rero turashobora kumera nka Daniyeli asangwa by'ukuri twemeye mu mitima yacu guhinduka rwose tukamera nkawe. Hari uburyo bumwe gusa dushobora kumenya neza ko twobishobora, nukuba tuzi neza yuko turi mu muryango w'Imana. Waramaze kumva ku yandi makasete ingene ivyo bishoboka, kandi turashobora no kuza kuvyumva no mu wundi mwanya. Igihe twemeye yuko Imana iganze ubugingo bwacu, turashobora kumera nka Daniyeli. Zingurura ku gicapu ca 19. Muri iki gicapu tugomba kuraba ivyo wundi muntu umwe ahambaye w'Imana. Izina ryiwe ni Nehemiya, kandi yaba i Babuloni. Abisirayeli batewe n'irindi hanga ry'abasi babo rirabanesha, maze Yerusalemu haraturigwa. Inzitiro z'igisagara zarasenyutse, amarembo y'Yerusalemu arasha, hari hasigaye abantu bakeya gusa muri ico gisagara c'Yerusalemu. Nehemiya amaze kumva iyo nkuru mbi yaciye agira umubabaro, amara igihe yisonzesheje arira kandasenga. Nehemiya yaratahuye neza yuko ivyo vyabashikiye kuko abantu bacumuye bagasubira inyuma. Nehemiya yarafise igikorwa gihambaye, yari umukevyi mukuru w'umwami mu gihugu c'i Babuloni. Maze umwami abaza Nehemiya umunsi umwe ati: ni kuki mbona yuko wijiriwe kandi wiraburaniwe, ivyo ari vyo vyose uwo mubabaro utegerezwa kubuvuye ku mutima? Nehemiya vyaramuteye akoba, ariko abwira umwami yuko igisagara cabo c'Yerusalemu casanganguwe kandi ko abantu bahonye. Maze umwami aramubaza ati: none ico wifuza ni iki? Nehemiya aravuga ati: ndasavye mwami kugira ngo nshobore gusubira i Yerusalemu ngo nubakishe igisagara cacu. Uwo mwami yarameze neza kuko yarafise impuhwe ku bantu biwe. Nehemiya yaramerewe neza kuko yaba mu ngoro y'umwami, ariko kandi vyaramubabaje kubona abantu biwe bariko barapfa i Yerusalemu. Ni bangahe muri twebwe dusanzwe twimererewe neza ataco dukenye, dukunda kwiyumvira ku bantu babakene batagire n'ico barya? Mbega twirabira ivy'iwacu gusa ntihagire ico twinona, canke turiyumvira n'ivy'abandi tugasengera abariko barababara bapfa nabi. Tugeze ku gicapu ca 20. Umwami yahaye uruhusha Nehemiya kugira ngo agende kumara iminsi itari mike, yongera muha n'abasoda bo kumuherekeza. Bamwe bo mu bansi ba Nehemiya bamaze kumva iyo nkuru byarabashavuje cyane, kuko ntibagomba ko agira umuntu agaruka kubaka igisagara cy'i Yerusalemu. Nehemiya amaze gushika i Yerusalemu n'abantu biwe, yabanje gusuzuma ngo arabe ibyononekaye atarabwira umuntu n'umwe ikintu na kimwe. mbere n'abantu ntibigeze bamenya ko Nehemiya yazanywe no kubaka ibisika bya Yerusalemu. Nehemiya amaze gusuzuma ibyononekaye yaciye akoranya abantu arababwira ati murazi agakengerwe turimwo n'ingorane turimwo kubona igisagara cacu carasenyutse, nimuhaguruke twubake inzitiro kugira ngo ntitwame muraka gakengerwe. Maze abantu barasemerera bati haguruka nimuze twubake, nuko bariyungunganya barashira ko bakora ico gikorwa ciza. Ariko abansi babo baguma babatwengera mwijigo bakavuga bati mbe nkaho mubona muri ko murakuriki. Ariko Nehemiya akabishura ati Imana yacu izodufasha kandi tugira dutangure kubaka inzitiro z'igisagara cacu uyu munsi. Nehemiya n'abantu biwe bari bafise igikorwa gihambaye, mbe mwiyumvira yuko bari gushobora kugikora. Nivyukuri bari gushobora kubikora kuko bari bizeye Uhoraho kandi bari bazi yuko bafatanije bose hamwe barinda kugira ico barangura. Umuntu umwe niko ntiyari kubishobora, na Nehemiya wenyene ntavyo yari kwishoboza, naho bari kuba abantu bakeya ariko bose bafatanije barashoboye kubirangura. Bagenzi banje niko bimeze no kuri twebwe uyu munsi, nta muntu umwe ashobora kwifasha igikorwa c'Imana, bikeneye yuko twese tuja hamwe tugakorera hamwe gushitsa icyo gikorwa. Tuzingurure ku gicapu ca 21. Muravye kuri iki gicapu murabona ingene umuntu wese yari ko arakora yivuye inyuma. Bibiliya itubwira yuko umuntu wese yakora n'inkomezi n'umwete mwinshi nta kanya kariho ko gupfisha ubusa. Abansi baraje kugira ngo babatere ubwoba, ariko Nehemiya yabwiye abantu ko bakwiye gukora bagakoresha ukuboko kumwe ukundi kuboko nako gufise ikigwanisho. Abandi bantu nabo baguma bagavye kugira ngo inzamba niyavuga bace barwana, kandi Nehemiya yari yababwiye yuko Imana iza kubarwanira. Hari abantu bamwe babakene bahenzwe n'abandi bagenzi babo babatunzi, vyatumye ivyo kurya babishira ku giciro kinini maze bakabiba. Abagurana amahera bategerezwa kuyasubizanya n'inyungu, mbere bamwe bamwe haraho bagurisha n'abana babo kugira ngo bashobore kwishura imyenda. Nehemiya amaze kumenya ivyo vyose abwira abo batunzi ati ni kuki mugunga mugahenda bagenzi banyu, ivyo muri ko muragira sivyo? Arababwira ati jewe n'abantu banje natwebwe turakeneye ivyo kurya kandi turabaha n'abandi mugabo ntidushobora kubiba, nico gituma mukuye gusubiza ivyo mwivye vyose cyangwa ivyo mwagunze. Nuko abari bagize nabi bose barihana maze ibikorwa birabandanya, kandi mu minsi 52 bari bamaze guheza igikorwa cyabo cyose. Icyo abatunzi bakoze nticari ciza namba, kuko bikinze mu kiza bigatuma batangisha abakene inyungu badashobora kuronka. Mbega nawe haraho wikika mu kiza rimwe rimwe ukagomba kurya imitsi abandi, cyane cyane abantu bicishije bugufi, no gusaba ko wiyumvira yuko ukwiye kumenya ko umuntu ari nk'uwundi. Birateye agahinda kuvuga yuko mu ishengero hariho abantu bamwe bamwe bafise uwundi mutima bagomba kuzuza imifuko yabo gusa, ariko batagomba kwiyumvira uburyo bwo gufasha abandi bene wabo babakene. Ntacyo biyumvira kuri bene wabo babakene. Nimwumve iki jambo ry'Imana ritubwira muri Matayo 23 ku murongo wa 25 ku bantu b'indyarya, ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma ariko imbere byuzuye ubwambuzi no kutigarura. Tugeze ku gicapu ca 22. Inzitiro z'i Yerusalemu zimaze kubakwa, abantu baciye bakoranira hamwe kugira umunsi mukuru no guhimbaza Imana. Ezira umuherezi yaciye abasomera mu gitabo c'ivyagezwe maze abantu barumviriza batangura kurira. Baricujije kuko ivyaha vyabo arivyo vyatumye igisagara cabo c'i Yerusalemu gihinduka umusaka. Inyuma y'ivyo Nehemiya yaciye asubira i Babuloni kugira ngo akorere umwami. Haciye ikindi gihe yarongeye kugaruka i Yerusalemu kugira ngo arabe ingene ibintu bimeze. Byaramubabaje kuko yasanze ibintu byinshi byarononekaye. Abantu bari barigishijwe ko bakwiye kuzana ibigira cumi n'amashikanwa kugira ngo abarewe n'abaherezi n'abaririmbyi n'abandi bose bakora ibikorwa babone ikibatunga. Ariko ivyo ntivyigeze bikorwa, nico catumye abarewi n'abaherezi n'abaririmbyi ibikorwa byabo babita bakagenda ku matongo yabo. Nehemiya arabaza ati niki catumye ingoro y'Uhoraho irekwa? Acasanga yuko abantu basigaye bikorera akazi kabo ku munsi w'isabato. Abantu bategerezwa gutanga ibigira cumi n'amashikanwa ariko ntavyo bakoze, nico catumye ubuzima bw'ishengero businzikara. Aho abaherezi n'abaririmbyi bokoreye Imana mu rusengero baciye bagenda kurondera ikibatunga. Nuko Nehemiya abwira abantu yuko ku munsi w'isabato bakwiye guhimbaza Imana no kuruhuka, mugabo bobo baca bigira mu bikorwa byabo. Mbega ubwo siko bigenda harya mu mihani wacu? Asangwa ariko bimeze, nagomba kukubwira mwene data ko ntivyari bikwiye kumera bityo. Tugeze ku gicapu cha 23. Tumaze igihe twiga ku bantu bo mu isezerano rya kera. Ndizigira yuko mwize mwe ibitari bike ku buzima bwabo. Muri iki gicapu tugomba kuvugana ku vya Yesu Kristo. Muribuka yuko mu gitabo cha mbere twize yuko hari uwategerezwa kuza akamena umutwe ya nzoka. Yesu Kristo niwe yari yarasezeranijwe kuzoza kumena umutwe wa ya nzoka. Yabikoze gutyo mu buryo bwo kubambwa ku musaraba agasesa amaraso yiwe kubwa ibyaha byacu. Igihe Yesu yapfa ku musaraba kwari kugira ngo aduhe ingabire y'ubugingo. Uyu munsi rero ariko aratubwira ati ubu ndabafitiye ingabire. Iyo ngabire niy'amahoro, niy'ubugingo budashira. Murashobora kuyakira mu kunyizera, mukanyakira mu mitima yanyu. Mugenzi wanje, mbega igihe umuntu yoza agutumbereye muhiri wawe hanyuma akadodora, ntiwo mwakira? Mbega kuzaniye ingabire ntiwo yakira? Ndabizi neza wo yakira. Jewe sindabona umuntu yanki ingabire canke icage muriwe. Ariko muri iki gihe hariho abantu batari bake banka ingabire y'Imana y'ubugingo budashira. Bamwe bamwe barazana inzitwazo zitari nke. Bamwe bakavuga bati je numva ntagomba guhindura uko nsanzwe ndi, uko nimereye uku birabaye. Abandi bati twebwe turacyari bato, tuzoba turabyiyumvira ko nitwakura. Abandi nabo bakuze bati byo ni by'abakiri bato, twebwe turashaje ntavyo tukijamwe. Mugenzi wanje, nagomba kukubwira yuko ivyo vyose abantu bavuga ninzitwazo gusa. Tumenye neza yuko uwundi munsi tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana akaducira urubanza. Mubi Filipi igice cya kabiri ku murongo wa 10 havuga ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ayivyo kuzimu. Mwene wacu, mbega uriteguye guhagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana? Ubu naho tugeze ku gicapu cha 24. Mbega urafise Bibiliya? Cuzingurura muri Matayo igice 7 ku murongo wa 13 na 14. Muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya nivyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mbega watahuye iki iyi mirongo ivuga ga mugenzi? Umunsi umwe hari umugabo umwe yafashe urugendo. Mu kanya gatoya yashitse ahantu hamwe hari amayira abiri. Inzira imwe yari inzira nziza yagutse inoze, iyindi nzira nayo ari inzira ipfunganye rwose harimo amabuye n'urucekeri n'ibindi. uwo muntu ntiyamenye ahakuye guca hariho none weho woca hehe ntazi neza aho nkuye kuja jenja mbona yuko nohitamwo guca muri iyo nzira nziza igororotse kandi yagutse ariko asangwa hariho umuntu yoba yarahagaze muri ayo mayira abiri agacambwira ati ni waramukufasha iyo nzira yagutse uza gusanga amaherezo ugiye ahantu habi kandi akongera ko ati ni waca muri iyi nzira ntoya ubona ipfunganye idasa neza iragushikana ahantu heza cyane amaze kumbwira gutyo wumva rero nohitamwo inzira nyabaki weho woca hehe uyu munsi Yesu aratubwira ati muce mu irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bija mu bugingo kandi abahabona ni bake abantu benshi bakunda inzira yagutse kuko ariyo yoroshe ariko bake usanga baca mu nzira ntoya kuko igoye mugenzi wanje inzira yagutse ni inzira ya satani kandi amaherezo ijana muri gehinomu mu mahonero ariko inzira ipfunganye niyo nzira ya Yesu amaherezo yayo ni mwijuru mu bugingo budashira none inzira ugomba guhitamwo niyihe